Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashyikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika muri kino gitondo cy'umunsi wa gatanu itariki 29 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2017. Muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo kuri Nosa. Kaze mwese.
Leta y'u Burundi ntiyashatse gushyigikira ko akanama kajejwe agateka kazina muntu kaba urubuga kwa politiki cyangwa kiha ububasha katahawe n'ibihugu amatohoza uza rubanza akugwa gusa n'umushyikiriza amazi.
Uyu ni Martin Ivyabandi, umushyikiranganji ejeje w'agateka kazina muntu mu Burundi mu kiganiro n'abamenyeshamakuru, aho yavuga ku migwi yo gutohoza ibyaha byabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umushikizwa manza muri parike nkuru yegamiye sentare y'iyunguruzo mu ntara ya Gitega yatewe muhiriwe, harimo n'inkuru yerekeye inama yabaye mu nama nshingamateka ya Amerika kuri demokarasi n'agateka kazina muntu mu Rwanda. Ayo makuru yose hamwe n'ayavugwa hirya no hino ku isi twaye bateguriye mugume ku maradiyo yanyu. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Amahoro Oriana, ndamutse n'abaduteze amatwi tuyahere mu gihugu kibanyi. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yatangaje ryo kuwa kane ko yirukanye abarwanyi bose b'amayimayi mu gisagara cya Uvira gihana urubibe n'u Burundi mu ruhande rw'ubuseruko. Aho mu gitondo cyo ku munsi wa kane nyine habereye gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba leta n'abo barwanyi. Iyo byashyikirijwe na Lambert Mende avugira leta ya Congo, aho yongeye koko kuva ku muhingamo ku wa kane nyine bariko barondera abamayimayi bose aho binyegeje. Nawe Kapitene Diodone Kasereka ni umwe mu bavugira igisirikare cya leta mu ntara ya Kivu y'umanuko, avuga ko igisirikare cyarashe ubwato bubiri bwarimwo abo barwanyi mu gihe bariko bagerageza kwegereza ikivuko cya Uvira. Ubundi yemeza ko umutekano wagarutse ni Musenyeri Sebastien Muyengo wa Ekleziya Katolika i Uvira, avuga ko yasohotse hanze araganira n'abanyagihugu mu kiringo cy'amasahane atarwamo rw'amasasu rukivuga intandaro y'iyo ntambara ngo mu karere ka Fizi kegereye Uvira. Hari umusirikare yahoze ari intwazangabo mu gisirikare cya Congo azwi ku izina rya William Yakutumba yatangaje ku munsi wa mbere ko yashinze umurwi w'abarwanyi ugamije gukura Perezida Joseph Kabila ku butegetsi. Muri Afrika kandi abategetsi bajeje umutekano muri Somalia bavuga ko imodoka yari itezwemo bombe yaturitse yica abantu bashika indwi ikomeretsa abandi bashika batandatu ku murwa mukuru Mogadishu. Ejo ku munsi wa kane ababibonye babwiye Ijwi rya Amerika ko abafuye bose ari abasivile, nta muhari n'umwe uremanga icyo gitero. Abarwanyi b'umuhari wa Al-Shabab niwo umenyereye kugaba ibitero nk'ivyo muri Somalia. Aba baje biyongera ku bandi ba sivile batanu n'abategetsi babiri ba leta ya Somalia Al-Shabab wishe muri ico gihugu. Abasirikare mvamakungu bariko baratuza abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu muri Iraq na Siria batangaje jo kuwa kane ko bishe abahinga batatu muri abo bakora iterabwoba bari bafise ubuhinga mu by'indege za drone muri Siria niho biciwe. Umuvugizi w'abo basirikare mpuzamakungu Colonel Ryan Dillon yatangaje ko abarwanyi Abu Muad al-Tunisi, Sadiq Faruku Babar na Abu Salman bose bishwe muri uku kwezi kw'icyenda muri Siria. Abarwanyi bari bafise ubuhinga bwo guhindura drone zakorewe gukoreshwa mu rudandaza bakazihindura izi ntambara. Colonel Dillon avuga ko kwambura ISIS abo bahinga ari agahombo gakomeye kuri uwo muhari kuko izo ndege bazikoresha mu bikorwa byo kugendereza abasirikare b'inteko mpuzamakungu ariko bagwanira muri Iraq no muri Siria. Abakuru b'ibihugu by'Uburusiya Vladimir Putin n'uwa Turukiya Recep Tayyip Erdogan barumvikanye ejo kuwa kane ko bagiye gukomeza imigenderanire kugira bashobore kugarukana amahoro muri Siria. mu kiganiro yahaye amenyesha makuru ahejeje kubonana na mugenzi we i Ankara ku murwa mukuru wa Turukiya. Perezida Putin yavuze ko bemeranije ko ari ngombwa ko intambara imaze guhitana abantu ibihumbi amajana kuva mu mwaka w'2011 muri Syria ihagarara. Putin avuga ko ibikenewe byose biriho kugira birukane imirwi ikora iterabwoba kandi bagarukane amahoro n'umutekano mu banyesiriya. Turukiya n'Uburusiya bisanzwe bishyigikiye imirwi y'abarwanyi idacana uwaka muri Syria, byashimye gushyira haruhande ibibatandukanya kugira birukane imirwi itera ubwoba kandi bagarukane amahoro batorere umuti intambara muri icyo gihugu. Urugendo rwa Vladimir Putin muri Turukiya rwabaye haheze indwi zibiri. Perezida Erdogan atangaje ko abanyesiriya atangaje ko basinyiraniye n'Uburusiya amasezerano yo kugura ibirwanisho bikorora indege. Perezida wa Turukiya nyine Recep Tayyip Erdogan yabwiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko yiteguye gutanga umupasitori w'umunyamerika afungiwe mu gihugu ciwe, mu gihe Amerika nayo yokwemera guca yohereza muri Turukiya Fethullah Gulen. Gulen ni umunyadini w'umunyeturukiya aba muri Amerika, yagirizwa umugambi wo gushaka gusenyura ubutegetsi mu gihugu cya Turukiya mu kwezi kw'indwi umwaka w'2016. Nawe uwo mupasitori Erdogan avuga yitwa Andrew Branson, amaze imyaka irenga 20 aba muri Turukiya aharongoye ishengero ry'abaprotestanti mu gisagara cya Izmir kiri mu burengero bw'igihugu. Afunzwe kuva mu kwezi kw'icumi mu 2016, yagirizwa gukorana na Fethullah Gulen, Turukiya cagiriza ibikorwa by'iterabwoba.
Urakoze ya Louise kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi dushikirije. Nyo makuru mu karere k'ibiyaga binini mushikirizwa manza muri parke nkuru yegamiye sentare y'iyunguruzo mu ntara ya Gitega yaratewe muhiri we quartier ya Nyabututsi mu gisagara cha Gitega igereyejo. Uwo mukenyezi avuga ko abamuteye barabagabo babiri bitwaje inkoho. Abo bagizi ba nabi bamaze gusanga atari muhira baciye bafatira inkoho ku bana biwe babategeka kuvuga iyo nyinari. Bagiye bivye ibipapuro by'akazi byose, amamashini nyabwonko, iradiyo n'amafaranga yari mu nzu imbere yo guca bagenda n'imodoka yabazanye. Inkuru ya mugenzi wacu Fidel Dantoine Nsabimana.
Uwo mushikiriza manza wa parike nkuru yegamiye sentare y'iyunguruzo ya Gitega aratewe ni Niyongabo Tereza. Niyongabo Tereza aratubwira uko byagenze.
Mu masaha ya saa moya y'ijoro niho haza abantu bitwaje ibirwanisho babiri bari mu modoka y'ivature tutashoboye kumenya neza ngo abana bangenenekereje. Bambwira yuko ubuyo bari kimwe bita tiyaya abarinjira mu rupangu barinjira no mu nzu bafatira ku inkoho abana cese ho narindi umwana mukuru bafatiye ku inkoho umaza mama wawe ari hehe. Ashabwira ati rero nsinzi yari ashabwira atavuze yari duca tukurasa. Umwana yaragira ubwoba bwose ngo arababwira ati mama je sinzi ko ari ku kazi, ati canke sinzi nuko ataha. Bashamutegeka bwira ngo duhe ibikoresho vyiwe vy'akazi.
Abana bamaze kubugurira mu cumba gikuru, niyo ngabo Tereza avuga ko abagabo bitwaje inkoho bihutiye gutwara ibikoresho vyiwe vyose bijanye n'akazi.
Bashabafata vya bitabo vyose nta nikimwe basigaje barabitwara bashira mu isakoshi barabitwara. Bashambwira ngo zana niyo mashini ordinateur asharayibaha. Bashabatora n'iradiyo mu cumba bashabongera bamufatira ku inkoho bamubwira bati zana amafaranga yose ufise. Asharatanga amafaranga yose yari afise ashika ku 300. Bashabaramutwara n'iterefone, bashabatwara n'iterefone y'umukozi kuko bose babakoranirije n'umukozi bose bari mu cumba. Bashabaragenda batwara ivyo bintu vyose twasigaye bugaraniye mu cumba baje kugururirwa n'ababanyi batabaje mu nyuma.
Niyo ngabo Tereza yemeza ko bateye mu rugo iwe bashaka gatwe kiwe.
Barondera jewe kuko murumva yuko baje icya mbere babajije umwana bamubajije bati mama wawe ari hehe muturangire utamuturangire ange turakurasa. Murumva ko barondera jewe barondera gatwe kanje kuko umusuma ashika arondera ibyo yiba ashika arondera abantu
bijanye n'akazi umuntu mukora n'umushikiriza manza.
Biragoye ko novuga ico nzira ushikubu kuko jewe nk'umushikiriza manza nta dosiye mbona mfite yo nteranya n'abantu ku buryo hari uwo hava yiyumvira kunya ku buzima
cumwiyumvira mu bantu ugomba kugira
jewe imbere yuko amashyirahamwe amwe adaharanira ibyicaro bya politiki afutwa je naraserukira ishyirahamwe Force ngaye gitega ariko ko ari byo nubanzira naho nyene sinubyemeza gose kuko nta muntu n'umwe twari bwashwane dupfa iryo shyirahamwe canke ico naba naravuze cyerekeye iryo shyirahamwe cyerekeye ku butegetsi wayaye kana kimwe nta mutegetsi w'ungaha twigeze tukicyo dupfa kuzerekeye iryo shyirahamwe hanyuma kandi jewe nari mu bintu byo gutsimbataza agateka kazi na muntu narigeze kuva ndi muri Réseau National des Observateurs des Droits de l'Homme ngaha igitega bwariyo yarahagaze ariko iyo yarizwi na leta yakorizwi na leta jewe navuga nti nta gikorwa c'iyo Réseau nashobora kuzira kuko leta yari yizi twatanga raporo leta ibizi
tugiye gusaba iki abajejwe inzego z'umutekano
jejwe inzego z'umutekano jewe ngiye kubasaba ko bonkingira umutekano wanje
mu gipolisi bavuga ko amatoza yatanguye kugira ngo bamenye abateye urwo rugo naho umutekano wa Niyongabo Tereza bavuga ko ugiye gukingira mu gisagara cya Gitega intara ya Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
urakoze Fidel Antoine kuri iyo nkuru mu Burundi kandi leta y'u Burundi yemeza ko naho abagize umugwi wo gutohoza ku byaha byabaye mu Burundi kuva mu mwaka w'2015 buhindurwa itazemera gukorana nabo Mushikiranganji ashijwe gateka kazi na muntu Martin Ivyabandi yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku muhinga mu wejo inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza
Muri cyo kiganiro umushikiranganji w'agateka kazi na muntu yibukije kwingingishira ho mugwi wo gutohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu 2015 yashizweho ku gahotoro Martin Ivyabandi yavuze ko yatowe ku majwi 19 kuri 47 y'ibihugu bigize inama ya ONU y'agateka kazi na muntu indwara yihakana mu gihe ibihugu 21 ataco byayivuze ko
abato iyo ngingo bagizwe ahanini n'ibihugu bya Buraya hamwe n'inshuti zabo igihugu cya Afrika catoye iyo ngingo ni Ghana yonyine leta yari yamirije iyo ngingo kuko yabonye kare ko mvyari binyegejwe kuwo mugwi bategereza kwerekana uko bigenda kose ko habaye ivyaha vy'agahomera bunwa gukura u Burundi mu kanama kajejwe ivy'agashya kazi na muntu no gutuma sentare mpuzamakungu CPI iza kugira amatohoza mu gihugu cya
Umushikiranganji n'ivyabandi anasigura ko leta y'u Burundi itagaragaje inama ya ONU y'agateka kazi na muntu amenyesha ahubwo ko yanse kugwa rwego ruhinduka igikoresho cy'ibihugu vya rutura
leta y'u Burundi ntiyashatse gushigikira ko akanama kajejwe agateka kazi na muntu kaba urubuga kwa politiki canke kiha ububasha katahawe n'ibihugu amatohoza nja rubanza akugwa gusa numushikiriza manza leta y'u Burundi iriyamije ico cyose kizana ingingo iganisha ku matohoza kogwa n'abanyamahanga kuko inama nshinga mateka iheba gushiraho umugwi ugiye kuraba mu mezi atatu ibyagirizwa inzego za leta twoyiha umwanya ibigarukana ujya mugwi navyo nyene leta iravyiyamirije u Burundi buzobandanya gukorana n'amakungu kugira habeho isi aho agateka kazi na muntu kaba kubahirije
naho umushikiranganje niza abandi yemeza ko u Burundi buzobandanya bukorana n'amakungu anemanga ko igihugu ciwe kitazopfa cemeye gukorana n'abahinga abari bo bose baramutse bagenywe nubwo baba bashasha
Nidito ni ingwane n'abantu cyane ingora ni kuba babahaye sabantu ntihagire ubyumva ukundi n'umugwi ibikorwa babahaye nibihe bega bafite uburenganzira biza gufasha amahoro biza gutanga ukuri aha umugwi wa mbere wa Yenibe waraje waruzwe n'abantu batatu utwereka yuko atakintu kinze kutwungura ahubwo uje kwerekana ibintu bagiye barakura hana hari ya WhatsApp abandi nabo gasanga bijyamye mu mahoteli babazaniye inkuru n'uyu mugwi kandi nawe nyine ubwo kwari uko nyine n'ubundi buryo ibihugu bimwe bimwe bifata mu mucinizi ibindi bihugu bakaba biza kwerekana gucapa isura yabyo kwerekana kwa cha kintu kiko kiragenda naha rero ntagire wumva kwa ibintu ingorane z'abantu ingorane z'ayo makomisi kunzo zo zirakora wari we wese bivanika ibihugu bamuhaye n'icyo azohembe kubara hembwa bariho baje gukorera ubusa iyo rero umuntu aguhemba ugerageza kuza kumunezereza n'ubundi mugure n'igihe wushyiraho ku nguvu yego umugwi turawiyamirije tuzokorana nawe
kuva ku itariki ya 11 gushika ejo kuwa 29 ukwezi kw'icenda Burundi buri ku rutonde rw'ibiriko birigwa mu nama ya ONU y'agateka kazi na muntu mu nama yayo igira 36 icyatumye buja ku rutonde ni raporo y'umugwi w'abahinga batatu bigenga ba ONU bagize amatohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 aho bemeje bemeje ko habaye ivyaha vy'agahomera bunwa mu vyaho bahinga basaba mu cegeranyo cabo harimwo ko sentare mpuzamakungu mpana vyaha CPI yokugurura amatohoza ku bantu bagizwe izo vyaha abo bahinga banasavye ko bakongerwa ikiringo c'umwaka umwe kugira ngo bakore neza amatohoza yabo ibihugu bigenze vy'u Burundi bigize umugwi wa Afrika mu nama y'agateka kazi na muntu yaboni kuri uyu bakane ku muhingamo vyashikije integuro y'ingingo ivyo kwisungwa ku ngingo zofatirwa u Burundi yemejwe n'ibihugu 23 birayihakana na 9 ntaco vyayivuzeko kuri uyu wa gatanu niho bitekanijwe ku integuro y'umwe bwa Buraya bushikije icegeranyo nayo yigwa n'ibihugu 47 bigize inama y'agateka kazi na muntu yaboni eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Imirimo yarahagaze kuva mu gitondo cyo ku munsi wa kane mu gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemezwe na bamwe mu Barundi n'abakongomani binjiye ku butaka bw'u Burundi baciye ku mupaka wa Gatumba basiguye ko byaturutse ku ntambara ziko zibera I Uvira kuva ku munsi wa gatatu inkuru ya mugenzi wacu Ivariste Nzikobanyana
Urujya n'uruza rw'indege z'abasirikare ba ONU bagiye guhagararira amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu birere by'igisagara cya Uvira no mu micungararo rwibonekeje cyane ku musase w'uno wa kane iryo kizura hakoreshejwe indege za kajugujugu ni nyuma yaho humvikanye inkoho nyinshi mu gaturuturu kuno wa kane byemezwa na bamwe mu bataye baromoka bagana igihugu cy'u Burundi bano bigeme n'abarundi kazi biga I Uvira babwijwe rya Amerika uko byifashe hakurya
twagize abanyeshuri benshi biganye mu mazu umva n'ikibazo
mwebwe muratashe no mugiye hehe
tugarutse mu hiri wacu batuvuka cyemva muri rumonge urumva sike ikibazo nyine na ushitse umva kandi tugiye muhira bigenze neza biheze tuzokaruka tubizi nka bitogenda
abari ko barahagwanira musabiki
usa umutekano yuko bwo kumvikana bigahera amahanga utwara umutekano tugasuka kushuri
Ego nahora niga kuri FM twitwa ndi muwandi Liliane aba mpamuru umubonye tutashe kubera tamutekano uriho sanze ari kuvuga amasasi saba ko bajya mu biganiro bakumvikana hama tugasubira ku mashuri
Eka na bamwe mu bategerezwa kujabuka I Buvira kurangurirayo ibikorwa hari abatagiye biturutse ku mutekano muke urangwayo uno mukenyezi w'umukongomani kazi yababajwe ningene yasanze urubibe bwugaye
Misi jota kitu kimani kwa na nende Kongo wanaona wanafunga frontiere njobi mina rudilia nasikia Kongo kuko masasi nende lato
Nubise kwa masasu yatanguye kumvikana kubisa hii chenda zubuta umuryango wanje wose uri muri Kongo nosaba ko ivyo vy'intambara bobihagarika kuko intambara isubiza abantu inyuma ibintu byose bikononekara nibadukure mu intambara twironderere ubuzima bw'ibondo byacu
urujya n'uruza rw'amamodokari yunguruza abantu n'ibintu ku mupaka u Burundi buhana na Kongo muri zone Gatumba ntigwarushemeye kuri uno wa kane byemezwa n'umwe mu bashoferi bagendesha imodokari zunguruza abantu ziciye ku mupaka
musanzwe musi nta kazi gahari kuko ejo aho byatangura twari muri Kongo aho bita Imlongo aho byatanguriye aho bita Zakarama Bank twumva urusasu ari rwinshi cyane hari akajagari k'amasoro menshi cyane abanyagihugu twiruka abashoferi tubatse imiduga twiruka uyu munsi rero twagiye twagerageje ngo tuzinduke mugabo kuva mu ijoro amasasi ari menshi cyane aho nyine muri Kongo aho bita Imlongo niho muri aka kanya turi ngaha anye ntawe ushobora kurengana ngo abandanye hariyo abari karagenda bakabandanya umurongo mugabo ku bijyanye n'ibyobuzi bwacu bw'ishoferi cyangwa iki nta modoka ishobora kugenda yo kubera atamutekano uhari muri Kongo
izo ntambara zatanguye kuva kuri uyu wa gatatu mu gisagara cya Uvira no mu micungararo ziriko zihuza abasirikare b'igihugu cya Kongo n'abagwanyi b'abamayimayi ivyo vyemezwa na bamwe mu bo ijwi rya Amerika ryasanze kuri bibe u Burundi buhana na Kongo muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi intara Bujumbura kuri we Burundi na Kongo Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya mu nama yabaye mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akanama kitaho ibibazo byo ku mugabane wa Afrika n'ibibazo by'uburenganzira bwa kiremwa muntu hirya y'ejo kuwa gatatu kasuzuma demokarasi n'uburenganzira bwa kiremwa muntu inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda yabaye mu kwezi k'umunani guheze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jenene Ninihazwe yarakurikiye iyo nama
Atanguza ivyo biganiro umushingamateka Chris Smith akomoka muri leta ya New Jersey akaba ari nawe aramutswe uyo mugwi yashimagije ubutwari bw'igihugu cy'u Rwanda mu kuja kugarukana amahoro mu makungu yibutsa ku Rwanda ruzu bwa gatandatu mu bihugu bifise abasirikare benshi bari kubafasha kugarukana amahoro mu makungu yamara kugwiye umushinga amateka ivyo ntibihagije mu gihugu kivuga ko kigendera kuri demokarasi umushinga amateka Smith asigura ko ivyo agateka kazi na muntu atakuvyifashe mu Rwanda.
Reports have increased about the status of human rights and rule of law inside Rwanda.
Ibyegeranyo bitari bike byarerekanye ingene agateka kazi na muntu kifashe mu Rwanda n'ingene ubutegetsi bugerageza kuzibya ababunebagura baba na mu mahanga. Umwaka wa 2015 mu matora ya kamarampaka ku byerekeye ihindurwa ry'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu, ibyavuye mu matora byerekanye ko abanyarwanda bagera kuri 98% batoye ego. Ukwitoza kwiwe mu kiringo cha gatatu kwabaye mu kwezi kwa munani 2017 nako kwerekanye ko abanyarwanda 99% yabatoye ari bo batoye Perezida Kagame. Ibyo biragoye kwemera ko umuntu nka Kagame yokundwa kugeza kuri urwo rugero. Bimwe mu bituma duhiga imanga ku byavuye muri aya matora ni iburabuzwa rya Diane Rwigara yari mu bari ko barahiganwa na Kagame. Si Rwigara gusa atorohewe kubera kutavuga rumwe n'ubutegetsi. Abanyarwanda twaganiriye muri ambasade ya Afrika y'Epfo aho bariko basaba ubuhungiro bavuze ko bakubaguwe. Turiko turegeranya ibitari bike kubyerekeye iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu mu Rwanda kandi tuzoraba ingene tubiganira ko vuba. Ntacyo twaba turiko turafasha u Rwanda mu gihe tutobabwira utwo tunenge twose.
We would be a poor ally if we did not caution the Rwandan government about human rights.
Honorable Donald Yamamoto icegera vy'imfata kibanza c'umushikiranganje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu adejo Afrika yashimye intambwe ishimishije leta y'u Rwanda yateye kuva amatora y'umukuru w'igihugu yo muri 2010 yamara. Honorable Yamamoto yasiguye ko akiri intambwe yo gutera mu nama y'ejo yatanze uturorero twa bimwe biraje ishinga departement ya leta ya Amerika.
And we are concerned by and are following closely the case of Diane.
Turajwe ishinga n'ikibazo cy'umunyarwanda kazi Diane Rwigara ari mu bari bifuje guhiganira ikibanza cyo mukuru w'igihugu kandi turiko turagikurikiranira hafi. Twaronse amakuru avuga ko igipolisi cy'u Rwanda camenyesheje ko kizoba cashikanye iyo dosiye mu minwe y'umushikizamanza kwigenekezo rya 28 zo ku kwezi kw'icyenda. Byongeye turiko turakurikiranira hafi ibyerekeye abayobozi bashika kuri 10 batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bahagaritswe mu ntango zuko kwezi. Ayo madosiye yose arerekana kwihiganwa muri politike ikigoye.
Muri ivyo biganiro mu mwanya wo kwishura utubazo haribonekeje kudahuza kw'izina ryohabwa ivyavuye mu matora aheruka kuba mu gihugu c'u Rwanda aho umushinga amateka Smith yasavye agashika gatatu Honorable Yamamoto kwishura ego canke oya n'ibivyavuye mu matora vyo kwizigigwa canke bitokwizigigwa. Ananiwe gutanga iyo nyishu ya ego canke oya mu majambo atomoye, umushinga amateka Smith yabwiye mugenzi we Yamamoto ko adatahura ahari agapfindo mu kuvuga ko amatora yoba yararanzwe mu tunenge canke atatwarimwo. Umunyarwanda bahawe ijambo muri ivyo biganiro harimwe abasanzwe bazwi nk'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Rwanda bahungiye hanze y'igihugu, muri bo Robert Higiro yahoze ari major mu ngabo z'u Rwanda na David Himbara yahoze ari umuhanuzi wa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Bompi bari mu muryango udashingiye ku nyungu za politiki witwa Democracy in Rwanda Now ukorera hanze y'u Rwanda. Abandi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda bari bitabiriye ivyo biganiro bambwiye ijwi ry'Amerika ko batahukanye umuhango. Bemeza ko umurwi na mashinga amateka ya Amerika ukurikiranira hagufi Afrika n'uburenganzira bwa kiremwa muntu ugiye gusaba Congress kugabanya ifashanyo iha leta y'u Rwanda biciye mu migambi itandukanye mu ntumbero yo kugondoza ico gihugu guhubura utunenge bagiye baradoma ku rutoke. Nyuma y'ivyo biganiro naganiriye na Major Higiro we abona ko imvugo y'umutegetsi wa departement ya leta Donald Yamamoto avuga ku Rwanda rwateye intambwe ari imvugo ya politique.
bakunzi bijwi rya Amerika. Guhera kwa gatandatu tariki 16 ukwezi kwa 9/2017, habaye impinduka ntoya muri gahunda z'ibiganiro byacu. Amakuru iminota 5 yajyaga hita saa moya na saa mbiri za mu gitondo yarahagaze. Abari baramenyereye kumva ayo makuru mutwihanganire. Naho amakuru yo ku isi najyaga mukurikira kuva saa 11 n'igice kugeza saa 11:37 za mu gitondo wa gatandatu no ku cyumweru, yasimbuwe n'amakuru yibanda ku karere. Ibindi biganiro biza nyuma y'ayo makuru byakomeje uko bisanzwe.
Ninaho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye na Fatuma Kalala Imasi yadufashije kwegeranya ibiganiro byo kuri ino saha. Ndashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe muyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Ndabashimiye mwese, mugire amahoro y'Imana.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.